umushikanganje kwivura abansa mu Burundi aremeza ko igisirikare cyongereje ingufu n'ibikoresho by'intambara ku mipaka yose cyane cyane iyo icyo gihugu gihana no Rwanda. Umushikanganje Alain Tribert Mutabazi yabitangarije Bujumbura mu gihe yariko arashikiriza ibyo umushikanganje arongoye bwaranguye mu gice cya kabiri cy'umwaka uheze.
Uti mbega aho bari cyo twikanga cyane twiteze cyane twumva gishobora kuba hagati y'ibihugu bibiri ngo ukore imipaka yugawe. Mu bisanzwe abasirikare bafite ukungene batunganya ibikorwa byabo, twamesha yuko abasirikare b'u Burundi bakora akazi neza, bagenzura imipaka yose hameze neza mu nyabune hose turakorana n'abenegihugu.
Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baganiriye n'Ijwi rya Amerika cyane cyane abegereye umupaka batubwiye ko ibigwanisho bihari bibateye ubwoba. Bavuga ko iruhande y'abasirikare hari n'abasivile benshi bari kumwe nabo. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Munazi na Byanzo zone Gatare komine Butoni bagize bati bamwe muri bo turabazi abandi ntabo tuzi, harimo n'abari barasubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare bagendera ku mategeko y'utwara igisirikare aho iwacu babari benshi mu ijoro. Ubundi nawe yongeye ko ati baba bari kamiye cyane barabaneza ko atawusohoka cyangwa ngo umwatsi yinjire aha hafi y'iwacu ku mupaka avuye mu Rwanda. Igice gicungerewe cyane nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitubwiye ni mu makomine ya Ntega, Bugabira na Busoni no mu ntara ya Kayanza na Cibitoke. Ni nk'uko abafite ubwoba cyane ni imwe mu miryango yubakanye n'abanyarwanda aho ku mupaka cyangwa ifise ababo bubatse hakurya y'umupaka mu Rwanda. Bamwe ndetse bamenyesha ko hari abahatswe guhunga bava muri ibyo bice ariko abatwari bo hasi bakabahumuriza. Abanyagihugu begereye ishyamba rya Murehe no mu misozi ihanamiye ikiyaga cya Gweru muri komine Busoni intara ya Kirundo bemeza nabo nyine ko hashyizwe ibigwanisho bya gisirikare bikomeye ndetse ko hari n'abasirikare benshi. Ibyo bice byose n'ibihano rubibe n'akarere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba y'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko ari mu ntumbero yo gucungira umwansi kandi ko bamwiteguriye kumugwanya.
Nta mipaka y'u Rwanda iba ari ubwabo kuvuga yuko hariho ibijyanye no gushamirana ngo hariho igihucoteri kindi, kandi murabizi ko kuva na kera u Rwanda ntigotera u Burundi kuko nibwo bishobora murabizi kitane mu mitwe n'u Burundi. Rero abarundi mworema ariko uwo tutotora murazi ko abarundi tujya dukazye tubavugutira nta ngorane.
Amasoko y'Ijwi rya Amerika avuga ko ibintu byatanguye guhinduka muri izo ntara igihe u Burundi bwugara imipaka mu ntango z'uku kwezi kwa mbere bwari bumaze kwagiriza u Rwanda ko rubyitse abagwanyi bacishamwo bakaje gutera muri icyo gihugu. Aha u Rwanda rubyamirira kure. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu nama y'igihugu yitwa umushikirano ihuza inzego zitandukanye za leta harimo n'iza gisirikare yatangaje nawe mu ndwi iheze ko yiteguriye gukingira igihugu cy'iwe.
Defending this country that has
atiyo ageze ko nkingira iki gihugu cababaye kandi kikabura gitabara inkeneye uruhusha rw'uwo ari we wese gukora icyo tubwirizwa gukora kugira ngo twikingire, kandi ibi nibyo bishobora gushika n'ubu. Mugende muhira mujyame mutekane, nta na kimwe kizobakomakoma, nta kizoringana umupaka w'iki gihugu gito cacu.
Anybody attempt?
Yeah, you'll be here. Naho, nzo.
Nimugati, you're too bad. Sometimes, you move us. We have a hard move. You know, a balloon.
Igipurizo murakindi gukoresha gasinge gusa ukagitobora nta kindi
ibyari birimo ukayoberwaho bigiye.
Aho ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kuvugira ikinshasa ku mugwa mukuru wa Congo ko ashyigikiye mugenzi we wa Congo kurwanya uwo yise umwansi basangiye. Umuhinga muri politiki y'akarere k'ibiyaga binini bya Afurika akaba n'umwigisha muri za kaminuza harimo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikuru y'ijwi rya Amerika abona ko umuti w'injyane zadusagati ibyo bihugu bitatu bisangiye imipaka ari biganiro
ibihugu iyo bigiranye ibibazo hari uburyo bikigikemura kandi bikakivamo mwabonye ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda na Uganda igisubizo rusange nuko haba ibiganiro ibiganiro ni ikintu gishobora kuzana amahoro haza umutekano ariko ibiganiro bivugisha ukuri ariko se bamwe mu bayobozi baranangira mu kuba banakwica no kw'intebe imwe bamwe mu bayobozi baranangira mu kugaragaza ukuri kw'ikibazo gihari nuko abakuru b'ibihugu bagira mu ruhare abanyagihugu nabo bakabigira mu ruhare nta hejwe inyuma abaturage babwiwe bakahora bashishikarizwa kubahana gukundana
Sejya mbere ku mbibi z'u Burundi n'u Rwanda hashyirwa ibigwanisho bya rutura byaheruka inyuma y'injyana za politiki zo mu mwaka w'2015 mu Burundi aho icyo gihugu cyagirije u Rwanda ko hari ibitero byavuye mu Rwanda bigahitana Abarundi mu ntara za Kayanza na Cibitoke Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.